Abo ba generale bane ni Sihire Ndayirukiye, Zenon Ndabaneze, Menjiride Nimenya na Juvenal Niyonge ko batazira kiroho. Bose sentare yavuze ko bagiriwe n'ivyaha bitatu nyamukuru: ugushaka guhika ubutegetsi, ukwica abasirikare, abapolisi n'abanyagihugu, uguha ibigwanisho abanyagihugu mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi, hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi. Babiri muri bo n'abatutsi bahoze mu gisirikare cha leta ex-FAB, nabo ni generale Sihire Ndayirukiye na Menjiride Nimenya. Bandi babiri n'abahutu bahoze mu muharisende de FDD ukigwanira mu ishyamba watwarwa na president Nkurunziza ubwiwe imbere yo gucika umugambwe ukanabona amahirwe yo gutwara igihugu kuva mu mwaka w'2025. Abo ni General Juvenal Niyonge ko na Zenon Ndabaneze. Babiri bavuka mu ntara ya Muramvya, bandi babiri mu ntara ya Bururi. Abavuka i Muramvya ni Sihire Ndayirukiye na Zenon Ndabaneze, naye abaturuka i Bururi ni Menjiride Nimenya na Juvenal Niyonge ko bose uko ari bane rero bari bariyemereye mu ntara y'Icese icaha kimwe mu byo bagirizwa: ugushaka guhirika ubutegetsi. Ariko basiguye ko bari babikoze mu ntumbero yo gukingira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi, bivuga ko atamukuru w'igihugu yemerewe kurenza ibiringo bibiri, kandi ko abasirikare b'intwazangabo n'abapolisi bemerewe guhagararira ibwirizwa nshingiro no gukingira abanyagihugu. Inyuma y'urubanza, abo bagabo bompi babonetse bakeye mu maso batwenga mbere banaramutsa abari hanze y'icumba cy'urukinja. Iruhande ya abapolisi n'abasirikare bafite ipete rya generale baciriwe umunyoro wo guherayo, abandi bapolisi n'abasirikare 8 bahanishijwe umunyoro w'imyaka 5, 9 bahanishwa gufungwa imyaka 30, na 7 muri bo bejejwe n'ubutungane. Abindwi umukuru wa sentare Albert Nduwimana yavuze ko ivyaha bakurikiranwa ko bidafashe. Muri bo harimo General Prime Ngowe n'ubusa yahoze ari cegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare uwo bita chef d'état major adjoint interarmé mu gifaransa, na Dr Colonel Jean Bosco Daradangwa, umukuru ke mu gisirikare c'u Burundi. Muri uru rubanza rw'abagirizwa ugushaka guhika ubutegetsi, hari inzego n'abantu ku giti cyabo bari basavye indishi z'akababaro. Akarorero nako umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD wari wasabye amahera arenga miliyoni 180 z'amarundi, uvuga ko wiciwe abanywanyi, ubomorerwa inyubakwa, wongera wibwa ibikoresho n'imyambaro. Wabo umugambwe n'abandi basavye indishi z'akababaro nta numwe yazihawe. Maître Frédéric François Niyonahabonye, umwe mu bashingwa manza ba CNDD FDD, atubwira uko yavyakiriye.
Ikidutangaje nuko atacyo yashoboye kuvuga sentayire nta nyirigisata gicimanza z'ivyaha kubijanye n'indishi twari twasabye kwebwe nk'abasiri ku mugambo CNDD FDD, tugatangazwa nuko avuga yuko umushikiriza manza subira kugira amatohoza kubijanye n'ivyaha byo kubwicanyi hamwe n'ivyaha byo gusambura ibintu by'abantu ukoresheje ububisha. Ariko tukabona yuko yari kugira ikivuze kubijanye n'abantu bamwe mu bagwije ibyaha abo yaciriye umunyororo wo guherayo, kuko biboneka yuko habaye ico bita concours d'idée d'infraction. Ibyo byaha byose sentare ibona yuko yanyuzwe, ariko ntiyagira icyo tubwira ku ndishi.
Mu kurindira ko sentare igicivuze kuri izo ndishi, umugambo uri ku butegetsi urafite icyo ugiye gukora.
Tutegerezwa kunguruza, kuko turabona yuko nibyo urubanza rwabaye, kandi turashima yuko hari habaciriwe umunyororo, kuko byagaragara mu byemezo yuko hari ibyo ibigaragara yuko ibyaha koko babikoze bamwe mbere no kubyemanga bakabyemanga. Twebwe rero turacyafise uburenganzira kubijanye n'indishi, naho dushima yuko abo baciriye urubanza, kuko amategeko naho tutoronka indishi tukabona yuko koko umuntu yahanwe turabishima. Mugabo tukavuga yuko n'indishi tuyikeneye, kubera yuko abahanywe bahanywe, kandi nibyo bononye baravyemanze bategerezwa kubiriha.
Urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa 5 umwaka w'2015 rwatanguye kuburanishwa mu ntara y'Icese ku itariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Inyuma y'itaramurwa ry'abashingwa manzindwi bunganira ababuburanyi, sentare yarashashe inshuro 5, hanyuma ku nshuro ya 6 ruja mu mwiherero. Umushikiriza manza wa Republika Adolphe Manirakiza yari yasabiye igihano cy'umunyoro w'ubuzima bwose abafungwa bose uko ari 28. Ingingo ya sentare ihuriranye n'amezi 8 yari aheze hafatiwe mu kibanza kimwe muri karitsiye ya Kibenga mu manuko bw'umugwa mukuru Bujumbura. Abatari bake muri abo bagirizwa uguhirika ubutegetsi harimo General Sihire Ndayirukiye. Uyu yagumye asaba ko mu rukinja aho tumwa ko abagenerale batatu Ponce Gaciye Ubwenge yahoze ari umushikiranganji w'ukwivuna abansi, Prime Niyongabo atwara ibiro bikuru vya gisirikare, na Godefroid Niyombare yari yatangaje ko yafashe igihugu. ibi yabi hebu ujweko gushika kuru iwagata anu achiri umunyoro obu zimabgos. Sihira ndayirukiye yari igeze kuramutswa mabanga mu gisirikare cy'u Burundi mbere araba n'umushikiranganje ukwivuna abansi yongera twa urwego rw'ingabo za mazigavye mu karere ka Afrika y'ubuseruko Eastern African Standby Force. Hisunzwe amategeko abafungwa bafisikiringo cy'ukwezi kugira ngo bunguruze. Eloje buri kaneza gitega ijwi rya Amerika.